Ikivuga mpuzamakungu cy'umwaka kigira kiti guhindura uburyo bwo gufungura n'ibyumviro bishasha by'urwaruka ku buzima bwa kiremwa muntu n'ubwisi yacu. Uburundi bwo bwahisemo ikivuga ngo rwaruka kazoza igihugu kaminwe yacu tuje hamwe twitunganize imigambi rama dusezerere ukuzerinze. Umushikiranganje rw'urwaruka mu itangazo asohoye akarisome namenyesha makuru mu biro by'i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yavuze ko ibyivugo uko ari bibiri byompi bihamagarira amakungu n'Uburundi gufata mu minwe n'ukurikiranira hafi ibibazo bihanze urwaruka. Yongera ko kwivuga bizi ntumbero yo gushira imbere no guha ikibanza ubucobozi bw'urwaruka mu iterambere kugira ngo rubone kurwanya ubukene n'ubushomeri runateza imbere ibijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira yahamagariye kandi urwaruka gukomeza kurusha ukwitunganiza imigambi yo kwiteza imbere harimo gushinga amahinguriro.
Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, rwishingire amahinguriro, rwitabire ibikorwa by'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi, rugwanye amarigara no gusabiriza, rugwanye ubukene mu kwiteza imbere, rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative. Turararikiye urwaruka na cane cane urwaruka rwo mu gihugu hagati ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako no guhanahana makuru kugira ngo rwungure ubumenyi buruteza imbere.
Izi mpanuro umushikiranganje urwaruka atanga bamwe mu rwaruka bazitahuye kera. Akarorero nako umwigeme wo mu ntara ya Bubanza mu burenga ngo Burundi ari mu kiruhuko gikuru akaba yashimye gucuruza kugira ngo afashe abavyeyi.
Mbona twatangwe kugira urudandaza twese twatangwe kumva twotera imbere bukebwe tukironderera nk'ibikoresho vyo kwishure, ishure ritanguye tugafasha abavyeyi. Oya si bose harimo abafisa ubunebwe, harimo ababitera isoni kudandaza nyene n'abandi bavuga ati jewe nkeneye iki kandi niba nkeneye iki umuvyeyi nawe akaba atoshora kumpa byose. Reka ndandaze ibi icanke ngende gukora iki indi kugira ngo basi icyo nshaka ndakironka. Nta kazi gatera isoni na kamwe gahari. Duhaguruke twese dufashanye tuje mu groupe turondera amahera umutahe dukora ikintu kanaka twiteze imbere nibaze amaso kuri leta.
Ariko abandi nk'uyu musore basaba nuko bataye ivyizigiro bitewe nuko imyaka irikira bajana atakazi bararonka.
Turamewe gose nabi cyane akazuzo kacu turabona umenga ntako kuko donc ugiye kuraba imbere yacu kimugiye kwiheza ukuntu tumeze. Turamerewe nabi gose hano nk'ubu urabona hariho abantu benshi boba barize baja bamake igiye kuraba nta kazi bafise ntacyo dufise dukora. Ivyonye birafise ingaruka mbi kugwaruka tuba tugeze mu myaka tuba dufise ko ndabibona je nuko boduha akazi tugakora. Hariho n'abandi bagafise ugasanga bariko bagatanga kukimenyane ko tubibona vema ngo tugarukira. Turamerewe nabi cyane nta kazi dufise y'ababizi y'abatize nta kazi dufise na kamwe dukora kudufasha mukatubwira akazi.
Umusore wundi nawe wo mu ntara ya Bubanza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nubwo leta yashizeho ibanki itanga imitahe kurwaruka rufite imigambi bikigoye cyane uko kenshi abakiri bato baterekwa gukorera hamwe.
Hari nka busanga barahije nk'amashuri ariko ugasanga nta chefu na ruguru bafise ntawo bafise baza kuronderera ugasanga ubuzima buragoye ko nyene bo abategeze baja ku ishuri bobo novuga kare kamitende kubera ko ari gusanga bararondeye ugasanga barafise nk'udutungwa baragiye ugasanga barafise nk'imirimo baza kurimamo nawe uvuye ku ishuri utegereza kuza kurondera nawe ko ntorondera kagatahe ubwo uruze gutarataza naho nza kurima usanga utimbiye kubera ko nta fumbire nziza ufise naho worora usanga nta maragirira hari usanga kazuza kabisa kagoranye ubwo je ndiko ndaraba wapi kwere ginkeneye nuko bodo shigikira ariko kenshi nkabo duhereranye ugize ngo babwire ngo muje hamwe mukorere hamwe usanga umwe yirabira hariya undakirabira hariya undakirabira hariya.
Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu isagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4%. Aya matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 35% n'abari munsi ya 35 n'75%. Eroje uri kaneza Ijwi ry'Amerika.